radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Sote zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Ngeje Niya Mukankusi, ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ejo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, umugabane wa Afurika wizihije imyaka 60 ishize hashinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika UEA.
Uko kwifuza kuja hamwe kw'ibihugu bya Afrika kwagiye kurashoboka mu burere bumwe bumwe, aho havyutse ayandi mashira hamwe ahuza ibyo bihugu.
Uyu ni Professor Guillaume Ndayikengurutse, yigisha ibijyanye na politiki n'ububanyi n'amahanga muri kaminuza y'u Burundi.
Abanyafurika nibatishyira hamwe ngo bubake Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nta na rimwe bashobora kuzatera imbere.
Uyu we ni Professor Paul Kananura, akaba impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, aba mu Bufaransa. Ukraine yasabye ibihugu bya Afurika kuyishyigikira mu ntambara yashowemo n'Uburusiya. Mu Rwanda abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Leta irabizeza ko izaba yaboneye umuti icyo kibazo mu mezi ane ari imbere. Izo ni ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine akomeje urugendo agirira ku mugabane wa Afurika. Ejo kuwa kane yabonanye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Mbere y'uko ajya i Kigali mu Rwanda, yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Ababa muri Ethiopia, asaba ibihugu bya Afurika gushyigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya no kuvuga aho bihagaze ku bushotoranyi yakorewe n'Uburusiya. Ibindi byavugiwe muri icyo kiganiro tubaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Muri ico kiganiro Dimitri Kuleba yavuze ko Ukraine ibabara igihe cyose ibihugu vya Afrika vyanse gutora vyerekana aho bihagaze muri iyo ntambara. Kuleba yasiguye ko igihe cyose igihugu canse kwerekana uruhande kiriko kiba canse gushigikira ukwikukira no kwigenga kwa Ukraine. Kubwa Kuleba, kuterekana aho ibihugu bitandukanye bihagaze biza bisongera isibe no gutora umuti. Gushigikira Ukraine navyo bigasa nko kubahiriza amategeko mpuzamakungu atandukanye na agenga ONU nk'uko umutegetsi abandanya bivuga. Igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa kabiri, umwaka warurumanye umunsi ku yundi, Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Kuri iryo genekerezo mu nama nkuru ya ONU, ibihugu 2022 kuri 54 bigize umuryango w'umwe bwa Afurika byaranse gutora, ibindi byirinda kugira ico bivuze ku ngingo yasaba ko Uburusiya buvana ingabo zabwo muri Ukraine. Dimitri Kuleba ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu agendeye umugabane wa Afurika inshuro zibiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Yabwiye abamenyeshamakuru ko izi ngendo ziwe zerekana ishaka rya Ukraine ryo kubaka ubucuti bushasha kandi bukomeye na Afurika.
Ejo ku itariki 25 ukwezi kwa gatanu, hibutswe imyaka 75 ishize hashyizweho urwego rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi muri ONU. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Mu kiringo cy'imyaka 75 irangiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryararungitse inteko zijejwe gucungera umutekano zirenga imiliyoni zibiri gufasha ibihugu bitandukanye byo ku isi kuva mu ntambara. Izo nteko zaragize akamaro kaboneka mu bihugu nka Liberia na Cambodge, yamara zarananiwe mu bikorwa byazo mu bihugu bya Yugoslavia n'u Rwanda. Muri iki gihe izo nteko zihanganye n'ibibazo bishasha mu bice ziriko zikoreramo, harimo intambara zitera zikomera kurushiriza n'amakungu yiciyemo ibice mu bituma zidashika ku migambi yazo. Mu gishyirahamwe ONU kuri uyu wa kane, ihimbaza imyaka 75 irangiye inteko zijejwe gucungera umutekano zayo zishyizweho, hategekanijwe ibikorwa byo kwibuka inteko zayo zirenga 442 zapfuye kuva mu mwaka w'1948. Ni igihugu rwa ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi wafata ingingo yo kurungika indorerezi z'igisirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi gukwirikirana ishyigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'Abarabu. Mu butumwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yavuze ko inteko zijeje gucungera umutekano zerekana kwiyemeza gukomeye kwa ONU ku vyereke gutuma amakungu arangwa n'amahoro kurushiriza. Ibikorwa byo gucungera umutekano by'ishyirahamwe ONU vyaragutse kurushiriza. Muri iki gihe inteko zigera ku 87 zikorera mu bice 12 birimo intambara muri Afrika, Aziya, Uburaya no mu buseruko bwo hagati bw'isi.
Abimukira binjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu mwaka wa 2022 bagera ku 666 iyo mibare irongera igitutu kuri guverinoma yijeje kugabanya umubare w'abakozi b'abanyamahanga ibindi kuri inkuru na Diane Ninahazwe
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak agaruka kuri ivyo biharuro yavuze ko biri hejuru cane kubimukira binjiye mu Bwongereza biciye mu mategeko agira ati ndipfuza kugira ico nkoze kugira bigabanuke mu ndwi heze leta yo mu Bwongereza yatangaje ingingo zigabanya ibitigiri z'abanyeshure mpuzamakungu bemererwa kuzana muri ico gihugu imiryango yabo Umushikiranganji wa mbere Sunak agasigura ku izo ngingo ziri mu zizotuma ibiharuro vy'abimukira bigabanuka Ikibazo c'abimukira camye ari nkora mutima muri politike y'Ubwongereza kuva kera kiri no mu bibazo vya mbere vyatumye mu mwaka w'ibihumbi 2016 hatunganywa kamara mpaka yari igamije kuva mu muryango umwe bwa Buraya Jay Lindop umukuru w'ikigo kijejwe vy'abimukira mpuzamakungu mu Bwongereza akabasigura ko igabanuka gikiza ca COVID-19 n'intambara y'Uburusiya na Ukraine biri mu vyatumye ibiharuro vy'abimukira mu Bwongereza vyongera Imwe mu mikenyuro Ubwongereza bwari bwarafashe yari yo kurungika mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bwabwo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko umugambi yamara nturakunda kuko akomeje kubangamirwa n'amategeko hamwe n'abawitwariye
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu mukanya na makuru ibiyaga bigari bya Afrika Mu Burundi abagize umurwi ushinzwe ukuri no kunganisha Barundi Sever Kwa gatatu wagendereye abanyamakamba bavuze akabare ku mutima cyane cyane amasambu n'ibindi banyazwe batari basubizwa inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezwe na Thierry V Ndayishimiye
Kano gasanga nkwa bikunyaze uracamubona mwa gufata itongo ukabonaho yimutsapa gabo naho gasanga igiwawe Arachari rimbo ni jiwa rali langura mimi gandhi
Nangura kuiba za kinoni Ahadara kisiwashi Koko Nete kuta muburuni ni mpuke muburuni Ayani ya maho Nangura kuitu None jewe ndo tamari kwa ehe
Kuni wa mwe mubashi kirije Ibibazo nene rilano Monama umogui udarugu tohozu Kuri nukure kuriranira Wagirishije abanyama kamba Kuri wa mirongubili nagata anurusama Mugi habagize uomogui Badibi tezeko bahakuriji umviro Kugui cyane bwabaye mu ntara ya Makamba kuva muri 72 benshi babasabye kubandanya isimo umugwi warujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo utatogeje kwizera Diodone n'umunyevugizo
mwagufata itongo ukabonaho yimutsava gushika inosanga wa muntu aje kuvuga ati twaravuye Tanzania imani natikana turashika hano umaze gushika ha mu gihugu ukagumubira
bishamaha maone marte na wafise sebukwe igatwe uwo sebukwe asaba itongo ririmwo mushiki wahoze arongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza
kimugabo baranyumoye ubujewe ndigatwe mugabe itongo giwanje riri ibururi duhana imbibi acise mvuga rero byarigeze kuduga tugeza naba telefona umugore w'umushiki Bagaza menga ari mu Buganda biragaragara neza ko cyo ngasaba yuko menga umujyango uri no wolisubiza kimugabo mu nyuma sinzi ibyo bavuganye ati Kaja kuti jamga azotanga kundi. Sijui tumboni gaho. Mwanamke yule bamo mshikiwe na wengine mtamakazi.
Na hingu ya Esterine airuka guhunguka ati ibisebe bizokira turose amatongo yacu.
Mwana natwe bavuye mu kindi gihugu twamwe gutaha iwacu. Ni turamenya ko turabarundi. Mukawa ikihe natwe bwo ijacu bo dushira mu ngi. Ko tatunezegwa mu bandi nino bikuma dufise bigahera.
Nizga masaromo wo mu mabanda na wati nubwo twahungutse turacari n'intuntu.
Kuko turi ngaza turabyitegereza tubiraba tutabihambya. Bidutera intuntu. Kandi rwarashitse mu gihugu.
Iruhande y'ibibazo by'amatongo abanyamakamba baraterereye kugira ngo ibyabaye muri kahise ku Burundi bimenyekane. Kwerekana resi y'ibipanga, ibinogo, impuzu, ubuhanga n'ibindi byatowe ahahambwe abantu mu Kivunga byatumye bamwe bagira ibigumbagumba no kurira bararira igihe bafata ijambo. Tiranye bagira Maria w'Ikabonga inyanzarake afite imyaka 50.
Asa namuyomba.
umugabo wanje akiye abiriwe bakura mu buhungiro nawe mwikisitse nazi gusoma nazi kwandika.
Umufasoni yagiriza umugwi warujejwe butatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kwa murenganije ufatiye ku gihagararo n'amashure uwo bafitongo yari afise
kumbe cyo gihe umugwa CNTB wagirizwe ibinyoma
Umufasoni nawe avuka ikarusi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yahungiye Nyanzarake kuko yisanze ku rutonde rw'abicwa rwari mu nzu kwa Musitaneri.
Musitaneri yavuka muri komine Bwenyezi yitwa Gahungu Jean Sevier mu nzu iwe ariko yitwa Musitaneri Mutumba afite urupapuro ruriko amazina y'abantu bazokwika.
Naye Gombeye Noa nawe yashinze intahe avuga kuri bimwe mu byabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi ibyanda mu ntara ya Bururi.
Musitaneri atwara komine Byanda yarasubiye aragira ibintu nk'ibyabaye rimwe na kabiri aratwara abantu abakuye muhira harimo abarimu bavukana babiri uwitwa Gaspard n'uwitwa Domitien bari abarimu bigisha primaire n'umukuru w'umutumba n'abandi bantu bameze nk'abagize abatwara kuri komine mirongo icenda n'indwi abo bantu baciye bazimangana ntibahagaze.
Ni umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuriranira nawe yarashinze intahe ku kugene ubwicanyi bwategurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri.
Mu Rwanda abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu. Leta irizeza ko mu mezi ane ari imbere izaba yatangiye kuvugutira umuti icyo kibazo. Eric Bagirubusa abahiye inkuru.
Amezi ane n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi atatu Leta y'u Rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba. Kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana ahahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye ugasanga batunze imirongo miremire bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere.
Twageze hano saa kumi n'ebyiri kugeza n'izi saha kuba tutabona imodoka urumva ni ikibazo.
Ikibazo tugira ni iyi mirongo turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu tubone n'iyi mirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa yine saa tanu urumva ko ibyo bintu rero bitubangamiye.
Iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Bwana Francisco Xavier Kalinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo.
Kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yawe ku buryo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye barambwira ko birimo ikibazo. Ibyo nibyo numva hanze mu baturage ababishinzwe ntawe urakingezaho wenda murabizi cyangwa ntimubizi muva aha mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye bishakira umuti gikemuka icyo bamunze.
Mu kiganiro twagiranye na Bwana Ernest Nsabimana Minisitiri w'ibikorwa remezo yatubwiye ko Leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi. Bwana Nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato 300 ariko hazabanza kuboneka izisaga 100.
Hari ingamba nyinshi cyane cyane ingamba zihutirwa zirimo zafashwe ndetse zigeze kure mu byo twakwita gukemura ikibazo mu buryo bwihuse akaba no gukemura ikibazo mu buryo bwagutse. So mu buryo bwihuse rero hari basi zigiye kugurwa ndetse step ya mbere isa nkaho yarangiye. Mu by'ukuri muri rusange hose hazagurwa basi 305 ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi 105. Izo basi rero yaba ari uruganda ruzikora yaba uburyo bwo kwishyura nabyo bigeze kure ku buryo twizera yuko mu mezi makeya urumva hazamo gukora basi ntago ari ikintu ugenda ngo uhite uterura ari ushaka bisi 100 nawe utanga komande zikaba zakorwa.
Leta iravuga ko byibura bizafata amezi ane ari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya 300 abagenzi bagombye kuba bicaramo. Minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu. ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19 aho bakoraga mu rugo rwego ubushobozi bwakendereye kugeza ubu cyane mu mujyi wa Kigali buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo kandi ibirenga ikabihanirwa hari sosiyete ya Royal Express ikora Kicukiro n'ahandi KBS Express ikora Remera ikabuga n'ahandi na RFTC ikorera za Kimironko Gatsata n'ahandi zose zihurira muri Nyabugogo ari naho zihagurukira ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za 2013 kuri bwana Frank Habineza depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego
imihanda yo mu mujyi wa Kigali yahawe amasosiyete amwe namwe uvuga ngo niba ari kufanya bwo guza Kimironko arabemerewe kuhakorera gusa niba ari kuva Nyabugogo ujya ku Muhima cyangwa kuva ku Muhima ujya Nyamirambo cyangwa kwa Muhima ujya Nyamirambo ujya Kabeza gutyo ni ukuvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kuhatwara iyo sosiyete imodoka zayo zishize nta zindi zihari abantu bagomba kuma ku murongo so mu bintu twasabaga ni uko ibintu bya monopole muri transport babikuraho bakareka n'abandi bafite imodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo mihanda bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka abayikora ku giti cyabo bakemerewe kuzana amamodoka nabo bakajya muri iyo mihanda nabo bagakora aho kugira ngo ufate sosiyete imwe runaka rukumbi uyu muhanda kandi ashoboka zishobora kuba zahaza uwo muhanda
Radio Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abakora mu mirimo yo gutwara abagenzi ngo batubwire imbogamizi bahuye nazo zatumye batabasha guhaza abagenzi gusa iyo utambutse hirya no hino nka Nyanza muri Kicukiro ndetse no ku murindi wa Kanombe uhabona za bisi zamwe mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bigaragara ko zitagikora abakenera gutega ibinyabiziga nabo ntibabura gukomeza bagaragaza ko hagombye kugira igikorwa
ikintu mbona leta yakora uretse kuba wenda yagira ubundi buryo iganiramo n'abashoramari bakabasha kuvugurura ikintu kijyanye na transporto ko kugeza ubu biragaragara ko muri transporto abantu batakaza umwanya munini cyane mu gihe cyo gutega imodoka
bifuza ko bashyira amataxi menshi mu muhanda bigahinduka umuntu ntaje yirirwa arara muri gare
ubutegetsi busobanura ko muri bisi buteganya kuzana mu mugambi wo gukemura ikibazo hazabanza kwinjira izikoresha mazutu ariko nyuma hakazinjira izikoresha amashanyarazi mu mugambi urambye wo kubungabunga ibidukikije ehabagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
tugarutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu umugabane wa Afurika wijije imyaka 60 ishize ashinzwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika UEO nibyo tubaza abize Bigirimana
kuri itariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatanu umugabane wa Afurika urahimbaza imyaka 60 iheze hashinzwe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika UEO mu nyuma ryagiye kwitwa Afurika yunze ubumwe guhimbaza uwo munsi na karyo gahambaye ko kwerekana ubumwe iterambere hamwe n'urugamba umugabane wa Afurika urimwo rwo guharanira ubwigenge no kwikukira muri Afurika nk'uko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ribivuga ngibi byo dukwiye kumenya uko uwo munsi witiriwe Afurika watanguye mu kwezi kwa gatanu 1963 abakuru b'ibihugu 32 bya Afurika barahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia basinye urwandiko rushyiraho ishyirahamwe rya mbere ku mugabane wa Afurika baryita UEO hari nyuma yo kuronka intahe zo kwikukira utwiguru twa UEO kwari uguharanira kwikukira muri politike no gushyigikira imihari itandukanye ariko iraharanira gukuraho intwaro ukajyanisha imiryango ya apartheid muri Afurika y'Epfo mu myaka y'1990 ku itariki 9 ukwezi kw'icyenda nyine 1999 abakuru b'ibihugu bya Afurika bihurikiye muri UEO baremeje ico bise urwandiko rwa Sirte mu nama yabahurije muri ico gisagara nyine cya Sirte ni muri Libya basabye ko iryo shyirahamwe ryovugururwa rikaba rishasha kandi rigaharanira umugabane wose wa Afurika baryita Afurika yunze ubumwe ryaciye ritanguzwa ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi 2002 i Durban muri Afurika y'Epfo kuri itariki ya 25 ku kwezi kwa gatanu 2023 haribukwa imyaka 60 uwo munsi witiriwe Afurika uhimbazwa urahimbazwa ku kivugo kigira giti Afurika yacu kazoza kacu ijambo nyamukuru rishimikirwa ko nico bise kunyarutsa ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo guhanahana ibidandazwa no korohereza abantu kugenderanira kuri uwo mugabane wa Afurika ata mipaka canke imbibe nk'uko ubumwe bwa Afurika bubivuga umunsi witiriwe Afrika uhimbazwa n'ibihugu bitari bike ariko wagizwe umunsi w'akaruhuko kandi uhimbazwa bimwe biboneka muri Afrika y'Epfo Nigeria, Kenya, Ghana, Ethiopia, Zimbabwe, Senegal hamwe na Tanzania.
Tukiri kuri isabukuru impuguke n'abakurikiranira hafi imikorere y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bavuga ko ibibazo ari byinshi kurusha ibyakwishimirwa. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Professor Paul Kananura impuguke muri politiki mpuzamahanga n'umutekano atangira avuga ibyagezweho nyuma y'imyaka 60 kuva uwo muryango ushinzwe.
Ibyagezweho ni bibiri, ni ugukura ibihugu bya Afurika mu bukoloni kugera ubu ngubu byose byavuyemo. Icya kabiri byari ugukuraho ingoma mbi ya apartheid yo muri Afurika y'Epfo, iyo nayo yatandukanyaga abazungu n'abirabura ikagira abirabura bacakara, nayo yavuyeho. Ariko ibyo kubumbatira ubumwe bwa Afurika no kugira ngo Afurika ibe igihugu kimwe ntabwo babashije kubigeraho, cyane cyane ko nibyo by'uko batazasubiramo imipaka nabyo ntabwo byabashijwe kugerwaho neza 100%, kubera ko muzi ko Sudani yacitsemo ibihugu bibiri. Ikindi ni uko muri uko kutagira igihugu kimwe cya Afurika byatumye ukwigenga muri politiki n'ubukungu nabyo bitagerwaho. Ubu ngubu hakaba hari ibibazo by'umutekano muri Afurika yose badafitiye umuti, bagomba kwitabaza ibihugu byo hanze kubafasha.
Duhere kuri ubwo bwigenge bw'ubukungu, niki kibuza Afurika kugira ku bwigenge nyakuri mu bukungu?
Afurika imana yayo byose kugira ngo ibe yakira, byaba amabuye y'agaciro, byaba peteroli, byaba ubutaka bwiza bwira mu by'ubuhinzi n'ubworozi, byaba yewe n'ibimera hose, amashyamba, byose Afurika irabifite. Ariko ifite ubuyobozi bubi n'abayobozi babi, abenshi b'ibisahiranda badatuma itera imbere, badasangira ubwo bukungu n'abaturage, ahubwo bakorera bampatsa ibihugu akaba ari nayo batundira amafaranga nk'isiha rusahuzi.
Iyi sabukuru ibaye mu gihe havugwa intambara kuva mu burasirazuba bwa Afurika kugera mu burengero bwayo. None iki kibazo cy'umutekano cyo kibuzwa n'iki kugira ngo gishobore kubonerwa umuti?
Umutekano wifashe nabi muri Afurika yose, ndetse harimo na kajagari cyane cyane ubungubu gaterwa n'intambara zidafite impamvu ndetse n'iterabwoba. Iyo urebye ikarita ya Afurika ubona iriya miryango y'iterabwoba yarabigabanijemo ibice binde, cyane cyane nka leta z'iterabwoba muri Libya no muri Nigeria na Cameroon, basa n'abakatamo Afurika ibice bibiri bagahana abarwanyi muri ibyo bice barimo, uva muri Nigeria ukajya muri Libya. Ikindi gice kindi ni hariyo kuva muri Sahel ugera muri Somalia, buriya nabo bahana abarwanyi aho ngaho, naho twakita nk'ahantu hadafite ibihugu bihakontorora, kuva muri Mauritania ukagera muri Somalia. Ibyo rero urumva ko bigabanyamo Afurika ibice bine. Noneho wongeraho n'imirwi hariya muri Cape Delgado no muri Sinai, urumva ko Afurika yose isa ntiyashwanyutse, ntiriho mu rwego rw'umutekano. Hiyongeraho rero imirwano hagati ya moko ubungubu hari muri Sudani y'Amajyaruguru na Sudani y'Amajyepfo, Ethiopia babirimo, Somalia bo babimazemo imyaka 30, ukaza hariya mu karere k'ibiyaga byo hagati, ibiri kubera muri Congo no muri za Central Africa. Ibyo byose ni utujagari, wongeraho na n'intuze n'abasirikari bakuraho leta zatowe, wongeraho yuko abayobozi bagenda bagafata itegeko nshinga wa mugani w'Abarundi bakarigandagura. Ibyo byose ni ibintu bitera umutekano muke, bitera akajagari muri Afurika, noneho kagatuma na bwa bwigenge bwa politiki bwinjirirwamo n'abanyamahanga baza kubabwira ibyo bakora na Loni. Bakiyongera uko bwa bwigenge bw'ubukungu budashobora kugerwaho kuko umutungo wanyu waba ujyanira ubusa. Abanyafurika nibatishyira hamwe ngo bubake Leta Zunze Ubumwe za Afurika nta na rimwe bashobora kuzatera imbere.
Professeur Paul Kananura impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Iyi nkuru turacyayikomeza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo nawe yabiganiriyeho na Professeur Guillaume Ndayikengurutse, yigisha ibijyanye na politiki n'ububanyi n'amahanga kuri kaminuza y'Uburundi.
Biragoye kuvuga aho tugeze inyuma y'imyaka 60 kuko ubumwe bwa Afurika bakibushyiraho bwari bufise ahanini intumbero zibiri nyamukuru: kubaka Afurika itekanye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, hanyuma no kubaka Afurika iteye imbere. Uno munsi rero tugiye kuraba ukaraba hirya no hino muri Afurika ibibazo bihari mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, ukaraba ikibazo cy'ubukene muri ibihugu bya Afurika, ucubona by'ukuri yuko ihangiro abo bantu bari barihaye bigoye kuvuga ko twarishitseko. Gusa ikiremesha nuko ubwo bumwe bwa Afurika bugihari, ikiremesha nuko n'ubu abarongoye ibihugu bya Afurika babicishije muri ubwo bumwe bwa Afurika babandanya bafite iryo hangiro cyo kubaka Afurika itekanye, Afurika iteye imbere. Mugabo kugeza kuri ino saha ugiye kuraba ingene muri Afurika byifashe bwa Afurika bukiri kure mu bijyanye no gushyira ihangiro bwari bwarihaye bugishyirwaho.
Niki hemwe witegereje muvuga muti muri iyo myaka 60 hari byashoboye gushyikwako, ari intambwe zashoboye gushyikwako, ariko muravuga ko impinga ikiri ndende mu bitanga nk'akarorero?
Ahanini ni uko uko kwifuza kuja hamwe kw'ibihugu bya Afurika kwagiye kurashoboka mu burere bumwe bumwe, aho habyutse ayandi mashyirahamwe ahuza ibyo bihugu. Turabona hariho ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'uburengero, ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, ishyirahamwe rihuza ibihugu bya Afurika y'ubumanuko. Ayo mashyirahamwe ukabona ko akomeye, yuko ayo mashyirahamwe agerageza gushyiraho imigambi y'iterambere mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa, mu bijyanye no kubaka imihora y'imigenderanire ishobora kubihuza, warashaka no mu bijyanye amahoro n'umutekano. Twaragiye turabona bishika nko mu bihugu bya Afurika y'uburengero, ukabona yuko ayo mashyirahamwe agize icyo akoze akagerageza gutekanya ibihugu, twarabibonye muri Liberia n'ahandi. Urumva nogira nti iryo hangiro umwe bwa Afurika bwarihaye byarashoboye gutunganira mu yandi mashyirahamwe ari muri Afurika ahuza ibihugu bike bike. Ni ukuvuga uwo mugambi wo kuja hamwe nta wovuga ngo nta kintu na kimwe washitseko.
Hanyuma mu kurangiza nagomba ndababaze ikivugo ni Afurika yacu kazoza kacu. Niki mubona cokorwa muri demo ariko muravuga kugira ngo ibitashowe kurangurwa bishobore kuja mu buryo? Nikihe mubona Afurika yokora kugira ngo ive muri ibyo bibazo mwariko muravuga itashoboye gushikwako bishikweko?
Ikintu ca mbere gikenewe ni uko ibihugu vya Afurika vyitunganya hagati mu gihugu, vyitunganya mu bijanye n'intwari bereye, mu bijanye n'imigambi y'iterambere, bigashobora kugira ingufu muri ico. Gucyo rero ibihugu vya Afurika nivyamara kwitunganya indani muri ibyo bihugu, birashobora kuzovuga ati reka imigambi y'amahoro n'umutekano tugerageze kuyikwiza ku mugabane wose wa Afurika, kuko nta utanga icyo adafise. Amahoro udafise, umutekano udafise, ntushobora kuvuga ngo ugire ukwize muri Afurika yose. Ibyo bihugu rero ahanini birakwiye gufatira kuri icyo kintu kijyanye no gutsimbatetaza intwari ibereye muri ibyo bihugu, intwari ibereye na demokarasi muri ibyo bihugu, kugira dushobore kugira icyo tubonye Afurika ishoboye gukora ku rwego rwa Afurika. Urumva ingorane, nshatse kuvuga ati ingorane nyamukuru ziracyari hagati muri ibyo bihugu imbere y'uko ziba kuri Afurika muri rusange. Njewe ikintu mbona gikomeye, haracyakenewe gutsimbataza demokarasi, gutsimbataza intwari ibereye mu bihugu bigize Afurika, kugira bishobore gukorera hamwe imigambi y'iterambere cyangwa imigambi yo gutsimbataza amahoro n'umutekano.
Iyi nkuru niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Nshuti mwese rero, umwarimu duteze amatwi, ibiganiro byacu birahumuje. Bashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimiye kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Ninge Eugenia Mukankusa wafashije kubikurikira. Mugire umunsi mwiza, amahoro iwanyu no mu banyu.